ma mwari kumena jowe Diana ninina hazwe yari akanyana mumeneza ntangere ko kubana namwe tuzosubira ejo kuwa mbere mukurindira ariko sindabasize mwenyene ndabasigaranye dusangira ijambo.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Ndabasohoje bakunze ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mutwumva kuri radio no kuri internete ndetse no kuri telefone zanyu ngendanwa. Kuri mikoro hano I Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'umunsi twagiteguriwe na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Urakoze Etienne. Nkuko rero mubyumvise mu kiganiro dusanga ijambo cy'umunsi
mu fasole Marie-Louise Barichako, professeur Barichako, mushyantahe Eugene Nindolera, mushyantahe Eric Nsengimana, murakoze cyane rwose ku kanya muto kugira ngo muganire n'iradio y'ijwi ry'Amerika kuri iki kibazo nkora mutima. Ikibazo kijanye n'ubutungane mu miryango, ikibazo cy'umuryango, aho bivugwa ko muri iki gihe itegeko ridatomoye, aho bivugwa ko umukobwa eka umwigeme cyangwa umugore adatorana ku muryango wiwe, nashaka ubwa mbere na mbere ngire icyo muvuze kuri ibyo bintu. Nashaka ntambwe ko umufasoni Marie-Louise Baracako iryo tegeko ritaratomoka neza, ibyo bintu bigikurikiza imigenzo ya kera mu byakira gute.
Urakoze kumva ijambo. Ndi uko wabivuze, ndi Marie-Louise Baracako, ndi Umurundi kazi, muri uyu mwanya sindi mu Burundi ariko ndarongoye umuhari witwa Muhari Inamahoro. N'Abarundi kazi abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro mu gihugu cacu.
Yego, mudugwe ku ijambo rero ku kibazo nabajije, ikibazo cerekeye cyane cyane ikibazo kijyanye n'umuco, aho bavuga ko umwigeme adakwiye gutorana, ibyo bintu bikicigwa bitashigwa habona neza kugira bitomogwe, ibyo bintu mwigwe muvyakira gute?
Cyane yumvira yuko iyo Abarundi bagomba kuguma ku muco by'ukuri, ntibaba baremeye ko abakenyezi batera imbere mu byerekeye agateka kazi na muntu, kuko mu mico y'ikirundi siko byamye. Hari ibintu byinshi bitariho uyu munsi byashobotse. Abakobwa ibyo kuja ku ishuri byaje bitebye. Abakobwa kugira ngo basohoke bakore ibikorwa bitari ibyo mu nzu, niba byacitwa abazezwa nzu gusa, siko byari byarahindutse. Abakenyezi nta jambo bari bafise kera, ubu bararifise kandi biremewe. Hari n'ibindi byinshi novuga. None ko ibyo byashobotse uyu munsi ni kubera iki? Icyo cyonyaye cyo bagira ngo umuco n'icyo kuri umuco ni mwiza kandi twese turawusonera igihe, kuko umuco nturiho igukiki kuri ikintu gihagaze ngaho gusa. Umuco ni ugufasha kugira ngo igihugu n'abanyagihugu babane neza, babeho neza, bashire hamwe. Rero umuco ntiwama ari wa wundi minsi yose. Umuco si ikintu gihagaze aho kitanyeganyizwa, n'ibintu bigenda byunguruza uko bihe bigenda byunguruza.
Mushya nta Eric Nsengimana, mwarakurikiranye ukuntu ibintu byifashe, musigura gute ibyashikirijwe na sentare ntanyuzwa y'u Burundi ku byerekeye cyane cyane gutorana ku mukenyezi?
Murakoze cyane Nsengimana Eric, abantu umuyobozi w'ubaruka cyamaranira amajambere ajape mu kunyakunya y'igifaransa, isilamu ry'ubaruka nyafurika maranira amajambere ajape y'igifaransa. Ko kusupreme yashikirije ikibazo kijanye n'ibijanye no gutora kubigeme n'abakenyezi mu Burundi, twa twanabivuze ko bagitangura gukora irya tegeko mu kiganiro ntibadashashize ku ijwi rya Amerika, ko irya tegeko ridakunda uravye aho Burundi bugeze ukaraba n'Abarundi, kuko guhindura umuco saba ko uwo muco wonyene ari wo wihindura. Ni ukuvuga umuco kujya wagiyeho ata muntu awusizeho, ikabihigiye ukigiye uko nyene, iyo bishitse koko kigira ko gifudika co nyene kirifuta ata nguvu birinze kujamwo, kuko birinze bicamo nguvu nta muntu ashobora gutsinda ikintu kijanye n'umuco. Ni nk'ibintu bijanye n'ukwemera, ni nk'ibintu bijanye n'imyemerere y'umuntu, ni ibintu biba biri mu mutima. Rero ibintu bijanye n'umuco n'ibintu biri ngaho biri reglementaire ubyumvuko mbuga bugasanga byikoze bifite ingufu zidasanzwe kandi ikintu kidateye ingorane sinumva ingene uza kurondera ingorane mu kugira ngo gushaka kugikuraho kandi atangorane zisanzwe giteye ibijyanye no gutorana kw'amatongo mu bakenyezi gushika uno munsi nta ngorane na zimwe zibiteye ku rugero rwo hejuru ku rwego rw'igihugu ni ukuvuga umwigeme avuye muhira akagenda kubaka agirayo arima amatongo canke agakoresha ubutunzi bw'iyagiye hanyuma uwundi nawe bavukana arongoye aza gukoresha vya bindi vya wa wundi yari asanzwe aba ngaho muri uwo muryango hamwe wa wundi yarari hanyuma ntibagira ntibaca bamvuga ngo baramwirukanye yifuza kuza kurima baramuha ikivi akarima atangorane atanjyane na zimwe zihari rero sinumva igituma bari bifuza kubihindura mu kivi vyo nyene vyisizeho uko kandi ari vyo abakera bitahindutse iyo rero Mario Wize nawe avuga ati n'ibindi mico y'uko tiga kera yarahindutse aragize iki n'ivyo yarahindutse mugabo none itegeko ryaje ribwira umuntu nzerigira umuntu ngo umukobwa ngo umugeme ngo naje kwiganiri bo nyene umuntu nzeye bisanzwe bariko bariga bisanzwe bari kwishure bisanzwe babarungitse kwishure bisanga ni benshi batangiye gukora imyuga itandukanye nta tegeko rihari ryabwiye abigeme ngo nimwigize kubaka
ikibazo cerekeye niba uyu muco watangorane uteye tura kigaruka ko ariko nashaka mbaze n'umushikantahe Eugene n'indorera igeze kuba n'umushikantahe yajijwe hagati y'akazi na muntu eka yarongoye n'amabanga akomeye cyane rwose mu bindi bice agira icyo atubwire hari abantu bashaka kwibaza ko kudatorana kuba bigeme bishobora kuba ari ibintu bihunyanga agatega kabo ivyo mwebwe mu bivuga ko
izina ryanje waribuze n'amabanga amwe amwe wayabuze ico novuga ayo mabanga narishinzwe muri inama mpuzamakungu ONU naraserukiye ishyirahamwe riharanira agatega k'akazi na muntu yone mu bihugu nka bitatu muri Afurika mugabo ubu narapasuye ntaco mfise ngora jewe ico novuga kuri ivyo ni ibintu bisanzwe cane jewe nibagiye kuvuga ko umucamanza vy'amategeko ndi lisansiye en droit muravyumvitse nabo jewe biroroshe cane umuco ntushobora kuba uri hejuru y'ibwirizwa shingiro kandi y'ibwirizwa shingiro ari ibintu bimwe bimwe ivuga twese tutegerezwa kumva kandi tukabishigikira ishyirahamwe ibwiriza shingiro simvuga ingingo zibivugamo 13, 19 mu 2022 n'izindi iravuga neza yuko abarundi bose cyangwa abenegihugu bose bangana imbere y'amategeko yiroroshe kumva twibagire yuko izo ngorane dufise mu Burundi zavuye mu bintu byo gukumira abantu gukumira ni ibintu bishobora gutuma haba ingorane mu gihugu ivyabaye mu kahise ku Burundi byavuye cyane cyane bavuga ko ari ku moko ashobora kuva ku ntara nitwibagire yuko n'izo ngorane zishobora kuva gukumira nico gituma rero kubwanje uwo mukuru wa Cour Supreme ahubwo yari kwandikira abwira abacamanza bose batubahiriza ibwiriza shingiro yuko woshira imbere ibwiriza ca imanza zerekeye amatongo jewe niwo mpagaze kuko ibintu bisanzwe cyane umuco imico kama ishobora kuba ari hejuru y'ubwiriza shingiro kandi iyo bwiriza shingiro ivuga ibintu twese twemera twese turangana imbere y'amategeko
tugarutse kuri icyo kibazo cy'umuco umuco n'ikintu nk'uko bivugwa n'umuco urahinduka hariho imico myinshi abarundi bari bafise kubera iterambere iyo mico itakiriho ni kuki mushikantahe Eric Nsengimana muvuga ko iyo mico yogumaho ikazokwikuraho
ni kubera ko icyambere atangorane itetse mu gihugu arapfa ingorane zihari no munsi z'amatongo ntizihagaze kubera ko abigeme batatora naje mu sosiyare kandi maso mu depanse de toatoro usanga zihagaze ingorane zinini z'amatongo kubera ko batatoranye kandi ikindi naco nk'uno munsi tuko turavuga hamwe iyo bwirizwa iyo tegeko ryari gutorwa umukobwa agatorana iwabo hanyuma akaja gutora iyagiye akabaye akaza gutorana iwabo iyo tegeko ryari guteza ingorane ni nacyo gituma nabo yega barababajije abenegihugu twaragiye mu ntuze muri kampanye yo kugira yo kumviriza abenegihugu ku icyo babivugako la majorite bavuze ko atangura n'ibitege byo bwirizwa je bari abangi none mukizi ara majorite abavuze ko atangura n'ibitege ibazo byakiri he ura umuntu ze umuntu wese nko kwa abantu bangana umuntu wese afisure ngukungana nivyo barangana mugabo udarasigite respect rarwa uburenganzira bw'umwe ni ubwundi butangurira iyo uho nyanzu uburenganzira bw'undi ziba ingorane iyo ngubu icyo kibazo ni kibazo gikomeye cyane rwose ahubwo nubwo bavuga ngo imico y'umubwirizwa washingire ibyo washingiro deja kugira cyubakwe bafatiye ku mico y'uburundi ni nacyo gituma hari n'igipolisi kijejwe ko yubahiriza
bavuze ko umushyana Eric bavuze ko umukobwa adashobora gutorana ntibaba bamurengeye akarimbi
ntabwo baba bamurengeye akarimbi kubera ko wanashaka hariho imiryango imwe abakobwa bavuga bati twe itongo ry'iwacu tuzogabura n'ababyeyi bakavuga ati tuzogabura nta ngorane hakaba n'abandi batababuza kugabura ntibaze no kugira no kugabura cyangwa ngo baze kuraba ayo matongo yawo iwabo nta ngorane na zimwe biteje umukobwa ko ashobora gutora ni iwabo ibyo ni ibintu konvensionere umuryango wiyumvira kuko ni umwana mu bandi ashaka itongo ntibamwime kandi nta tegeko rihari rivuga ko batamuha yaba hari itegeko rivuga ri ntatorana aho niho zaba ari ingorane mugaragatari mu itegeko kibacemewe
reka tubaze n'umufasoni Marie Louise baricako niba icyo kibazo cy'umuco kidateye ingorane mu gihugu no mu banyagihugu cyane cyane ku bafasoni n'abakenyezi
cyateye ingorane cyane kandi cyateye ingorane kuva kera kuko byamyeho gutyo ko abahungu n'abakobwa batanganishijwe abagabo n'abagore batanganishijwe ati baraza amategeko niyo system patriarcal tuvuga rero ko Eric avuga ngo nta ngorane biteye sinumva aya majambo yose turiko turavuga ibintu ata kibazo biteye ntacyo turiko turafasha rero je ndatangaye mugabo n'ibisanzwe birashika jewe nibaza yuko iki kibazo cyo kuvuga ngo umuco ni ukuvuga ko umuco utuboshe utuziritse tudashobora gutera imbere ikintu cy'uko abakenyezi n'abigeme bakeneye gutorana ni ikintu cy'agateka kazi na muntu kabo abakenyezi abakobwa n'abana ku rwego rumwe n'abahungu niko amategeko babivuga niko bwizwa shingiro babivuga kandi nibyo tumaze iminsi tuzi tubona bavuga hose bati agateka kazi na muntu agateka k'abakenyezi agateka k'abakenyezi rero nimba tukavuga mu majambo hagira mu ngiro tukabona yuko bo badakwiye kuronka icyo si cyo amica kabiri ndaco jewe n'ukuri ntashima na gatoya nibi bintu by'uko abantu bariko barakorera ko abategetsi cyane cyane n'abantu nka Eric bariko bakorera ku kintu cyo kuvuga ngo abakenyezi bize nibo bariko baragumura abatize ngo kandi bakababwira ibyo badashaka cyo kutabishaka no kutabimenya rero sinumva yuko ari umuntu n'umwe yobyamamaza ngo bivuge neza ko ari byiza ko abantu batazi n'uko bafise uburenganzira ko abantu batazi yuko naho bari bashobora kuhava bakaja imbere bagatera imbere ni ukuri n'ibintu bibabaje cyane bigatangazwa n'inge muntu yavyaye abana akaba afise abana b'abahungu n'abakobwa ashobora kwemanga akemeza neza yuko niko bimeze niko umuco bivuga ntibashobora kungana ntibikunda muri iyi myaka ntibigishoboka tubyemere cyangwa ntituvyemere ntibigishoboka muri iyi myaka
mushyira nta Eugene n'indoro ya mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cyo gukumirana cy'indyane zishobora kwaduka mu gihe nk'ubutegetsi ka leta igiye mu bintu mu bisanzwe bijejwe ababyeyi bagaburira neza abana babo nk'uko bisanzwe bafata abana babo umukobwa umuhungu bose bakabafata kimwe ibyo ntibishobora gutera ingorane cyane cyane ko tuzi ko hariho nk'abantu bashobora gushaka kwigungira ko bakishimikiza iryo tegeko kugira ngo bakumire abo bavukana mu kugabura amatungo
izo ngorane zirahari kandi Eric arabizi sinzi igituma avuga yuko atangorane bitera jewe na Eric usanga afise abakobwa bavukana amadresi yabo jewe nabo ndazi yuko nzowumvisha yuko bitari ibintu bisanzwe cyangwa afise abana akaba afise umuhungu n'umukobwa nawo nyene nobasigurira neza kandi nibaza yuko abo bana batobyemera nibaza rero yuko tureke guhendana na Eric abaye umukobwa sinibaza ko yovuga uko nyene nk'uko ariko arabivuga ikindi jewe mvuga we avuga ati le strict respect de la loi ibyiza shingiro iri hejuru ya loi iyo ariyo yose cyo gituma rero nk'uko nabivuze uwo mukuru wa Cour Supreme umuntu wese yofata ingingo cyangwa agaca urubanza atakurikije ibiri mu bwiriza shingiro yo muisanzwe niho yo chavuga ati ivyo muko muragira muko muraja hejuru muko muravyora duze ibwiza shingiro usoka itegeko ubwavyo gutorana yivuge yuko abakobwa n'abahungu bangana imbere y'amategeko mu bisanzwe dufise cour constitutionnelle ikora neza yocija inama hanyuma umuntu yitwaye cour constitutionnelle tukayibaza ati none iri tegeko irajanye na nibwiza shingiro canke iriko iravyora nuze ibwiza shingiro cour constitutionnelle arabacamanza bukuri bize droit nk'iyo nize nta yindi decision bofata atari kuvuga yuko iri tegeko yo gutorana iri anti-constitutionnelle iri kubiri n'ibwiriza shingiro cye nibaza ko byoroshe ariko ama manipulation ahubwo manipulation iriko iraba ni manipulation yabari ku butegetsi badashaka kubishyira mu ngiro na manipulation kuri jewe byukuragira ni manipulation kuvuga yuko atangorane kandi tuzi yuko harabaye amaka menshi tuzi na wewe uzi kucuvuga ngo ntangorane jewe nibaza yuko quelque part ivyo je nuvuga ko ari manipulation tubishe ukuri rero suko bimeze kandi ibizwa shingiro iragaragara c'est clair
Monsieur na Eric Sengibana muri iki gihe amakungu yose ashira imbere uruhara rwa fasoni mu bihugu bitandukanye mu mashyirahamwe atandukanye mu biro bitandukanye abantu bose bavuga ati muhe akazi abadamu bangana n'abagabo ibyo bise 50% 50% muri iki gihe no mu nzego zose z'igihugu bahimiriza eka usanga hariho umugambi gushira abafasoni mu banga akomakomeye ivyo ntibitekubiri n'ivyo byo kubandanya kuri iyo mico ya kera mwavuze ko yonyene ishobora kwihindura
ivyo ntibitekubiri nta nuko bisa na gatoya uri kukabiraba kubera ko nimba umugeme yarize irivugwa ronka icakora cyo kumwe n'umuhungu nyumugire nimufatishe mucitiranye n'ibijanye no gutorana kw'amatongo kuko navuze ko nimba jewe tuvukana ndabisa abakobwa tuvukana baragiye kwabigwa bagiye kwabigwa ubu abasigaye muhigira nta kibazo bateye babandanye babayeho cyo kimwe n'abandi bana nta kibazo na kimwe bateye na babandi bagenda kwabigwa nabo nyene bavuga bati hari iwacu haramera dushaka kuza kuharima umubyeyi navuze ko ntashobora guhagarara ngo avuge ngo uyo ngo kubera ari umukobwa ngo ntashobora kuronka itongo ngo umuntu wose ngo ngiwe nashaka banyumve neza abo aho yavuye ngo ntashobora kuronka itongo ni nk'uko na wa wundi nawe iyo yavuye kandi yaje nyine ngaho avuye uwo mwigeme wo nawe nyene ashobora gusubira muhira akagira iki akahabwa itongo ahubwo ingorane ahantu ziri nibaza bashaka kuvuga ni nko muri bino bintu abantu ababyeyi baronka bijanye n'ibyo ya komersiyale ugaca usanga bashatse abahungu ku bya afurika kugira ngo bashobore gukuramo abakobwa umugabo apfana ku by'amatongo ivy'amatongo nk'uko mwabivuze nta muntu n'umwe avuka aho hantu wovuga ngo ntafise drowa ngo ntashobora kuza kugira ngo abana biwa ngo nk'ubu ngo mushikanje ngo ntashobora kuza muhira oya ndakamunyumve neza rero umuntu uze ugiye kubiriya n'ibijanye n'ivy'akazi n'ibijanye n'amabanga umuntu uze mu mashyirahamwe no muri leta cyangwa mu mashyirahamwe mpuzamakungu ivyo ntibisa ivyo mwese mwiga ku ishure rimwe hari n'abakobwa usanga basumbya abige musanga basumbya ubwenge abahungu ugasanga ni umuriteri ashobora gutwara abandi bise ni umudeje aba insipegiteje nayo n'abandi bashobora kugira bashobora guserukira igihugu
madame Marie Louise Baricako ku bwanyu hokorwa iki kugira ngo abigeme eka n'abahungu cyane cyane abavukana babone ko bose bavukana kugira ngo ntihagire ubaciramo haba ari leta haba ubucamanza kugira ngo abavukana bazagume basangira ibyo ababyeyi babasigiye ku bwanyu inkingo zifatwa ari nk'izi
ndabona ari iryo tegeko ryoshigwaho igituma ryoshigwaho ni iki ni ukugira ngo ibintu ntibigume mu majambo gusa ntibigume ngo ni iby'akaranga bibe ibintu bizwi sinkumve igituma bitoshigwa mu itegeko kugira ngo bose bamenye ko ari uko bimeze nta n'ikindi naco kuragira kugira ngo abakobwa umukobwa ashobora kuza muhira sibyo kuza muhira no kutaza muhira umukobwa n'umuhungu n'abana b'ababyeyi bamwe barangana bazohabwa ibingana rero sindabyumva neza igituma biba ibintu by'imari kuko ntibyari bikenewe kuba impari ntibyari binakwiye kuba impari n'ukuri nimba by'ukuri ababyeyi bose bazi yuko abana babyaye ari abana co kimwe bene kuko ntarumva abavyeyi ga Frederic niko ke ntarumva abavyeyi iyo afisa abana biza amashuri bagabonka akazi bagakora canke abana biteje bira kwisusunura niko ke batavuga ati imfashanyo y'abakobwa banje nayo nkeneye nkeneye abahungu ko nibo bana imbere y'abakobwa niko ke ntaravyumva ibyo mwebwe hageze yuko abana batora naco kimwe bikaba impari ariko abana kuja guterera gufasha abavyeyi no gukora ivyo muhira byose birakira rero jewe mbona yuko iryo tegeko ryobaho iryo tegeko ryobaho hanyuma bigaheza bigatunganiriza bose irya kete ujya mukuru wa sentare ntahinyuzwa yanditse naryo mu gihe imanza zamaze gucibwa hariho imanza zamaze gucibwa boshobora kwishimikiza kugira ngo baci imanza uko bibereye jese mu bigituma na kimwe vyotera ingorane naho vyoba bitara ico gitabo bariko baragizishiramwo zose kitaremezwa imanza zaraciwe kandi ziranditswe kandi zirazwe rero izo manza sinumva igituma tuzishimikiza hama ngo buhoro buhoro iryo tegeko babone neza yuko nabo nyene iryo tegeko rikwiye kujaho kuko ntituzosubira inyuma abahungu n'abakobwa abagore n'abagabo byaremejwe muri constitution y'urundi kuko Eugene yabivuze barangana
ibizosubira inyuma mushikana eje n'indorera hokorwa iki kugira ngo ubwa mbere na mbere ibizo ashingiro byubahirizwe ikindi nacyo kugira ngo batarajijuka uko umukenyezi umukobwa n'umuhungu bangana ikintu cyo gukorwa n'iki kugira ngo n'u Burundi buje ku ntambwe amakungu ageze ko
kuko nabivuze ubwanje umukuru wa sentare ntayinuzwa ahubwo icyo yari gukora ngo ndabona yuko bidashoboka umuntu yasinzwe kwera iyo mico yerekeye amatongo uwo yasinzwe yakwiye kuca agenda mbere ya sentare ntayumvishe yuko uwo mucamanza yavyorenuzeye ibwirizwa shingiro kandi uwo mucamanza ya umukuru wa sentare ntayinuzwa yari guca yemeza yuko uwo yasinzwe ko bamurenganyije ngaho wumva mbonye ivyo yandika suko bizogenda ingorane rero niyo bwanje rero uwo mukuru wa sentare ntayinuzwa ntiyumva neza role yiwe ntiyumva neza amategeko ico gihe rero wumva ko tubise ingorane mugabo uko gwiki je nababwiye yuko umuco uwo ari wese ukumira abantu kandi twese tungana imbere y'amategeko uwo muco siwo kugira rero twumvishe abantu yuko uwo muco dukwiye kuwuhindura tuteza rero kubishyira mu ndero tukabisigura neza kubisigura turashobora kubisigura kuva mu ishuri kuko ibyuko abantu bangana baravyigisha mu ishuri ngaho umuntu agaca agira application umuntu akaraba ingene mu buzima bwa misi yose iyi principe yuko abantu bangana ingene yubahirizwa mu Burundi ica kabiri mu bisanzwe abari muri nuzeye abatwara bari bakwiye guca bo nyene babisigura neza ako bagenda bavuga ati ngo ntangorane ingorane zirahari kandi uwo muco ni kuraba ingene tuwuteza imbere kugira umuco ukumira tugitubandanye tuwukurikiza ikintu cyose gikumira abantu zirashobora gutera ingorane zikomeye cyane nk'izo twabonye muri gihugu cyacu turindire rero ko haseseka amaraso reka rero dufate iyo ngingo hakiri kare bive ku bategetsi n'abari muri sosiyete sivile bonyine babigire no mu miryango babikore kuko ni ikintu cerekeye Uburundi bwose murakoze
murakoze ingorane zirahari nk'uko mubivuze ikintu cyo gukorwa mushikana Eric Nsengimana kugira ngo n'abatarajijuka jijuke ko abantu bose bangana imbere y'amategeko umuryango abavyeyi bagira ngo abo bana babo bareke gukumirwa bangane ikintu bibaza ko ikeneye gukorwa naho hariho abatarajijwe kandi nk'igihe mu kanya gatoya cyane rwose mushyira na Eric Nsengimana
kuri ivyo n'ubujyajya n'ubujyajya si novuga ko ari ibintu generale tugoshobora gufatira ko kuko nababwiye ko muno mu madosiye mbise nta kandi imwe nk'iyo turigera turonka y'abantu bapfuye ko bavukana mugabo ngo kubera uri umukobwa ngo ntibutuguha ngo ntituguhe itongo nta na hamwe ndavyumva hanyuma muntuzeye mumbabarire mbere yuko ngira mvuga icokorwa mbanze nishure no mama avuga ati bagenda kugira manipulasiyo ubu abarundi nibaza ko si ba barundi ba kera nk'uko uri kubabivuga barajijutse ubu bafite amaradiyo bafite ama WhatsApp uwize n'ubutize uno munsi usanga bose bavuga igifaransa uwize n'ubutize uno munsi bose usanga basoma amategeko yo kimwe bayasize mu Kirundi barayatahura barayamenya hanyuma uno munsi abarundi n'abantu baciye ubwenge udashobora kuza gutambika icyo wishakiye ngo ni kubera uwize cyangwa utize ibintu byinshi bamaze kubyanga la plupart nuko ni iryo tegeko bagize bajyanse bakajyanga kandi ntibajyanse kubera ko leta ibifitemo uruhara kuko iyaba ibifitemo uruhara ntiyari kubyandika ngo itware mu nama shikiranganji ngo itware mu nama shingamateka ngo bagire icyo barivuzeko leta yari ishaka ko ribaho mugabo abenegihugu baravuga bati kizire iri rije kuduteza ingorane raba birangiye bagize birangiye byanse rwose ko rishobora kuja mu ngiro kandi twari twanabivuze bakiriko barajyandika bakiriko barashaka kuripropoza amategeko ingeso y'ubundi ntiyubaka urugo nibyo ibindi bihugu hari ibihugu byashobotse bigakunda si ukuvuga ko duca dufata umuco wa amerika ngo tubushirengana abo barafise imico yabo tudashobora kutwoana imico badashobora gukoresha igihugu mubanze mumenye ko mu bintu cya mbere gihagaze ku muco kuko ikintu cya mbere cyishe igihugu hagiye habamwo kugira kugenda twibwa imico yacu igenda iraba degrade irata agaciro imaze guta agaciro ntabwo ucyitwa umurundi utagara kwitegeko utagira umuco rero ikintu cya mbere cyokorwa icya mbere ni ukubahiriza amategeko igira kabiri nacyo ni uko bategerezwa kubahiriza imico n'imigenzo y'abarundi basokuru badusigaranye bakamenya ko ari ikintu ntakorwako ikindi nacyo icyo kuvuga ko abantu bangana ntacyo umuntu ashobora guhagarara kuvuga ko bavukana batangana barangana abashaka kuvuga ko batangana ni babandi baba
ndabona akanya katujanye reka dusozere nashaka ngaruka kuri mwebwe madame Marie Louise Baricako mugire icyo muvuze akamumotera muri rusange kuri icyo kibazo nakahe
jewe ikintu no akamunotera kugira nti icyo kintu rika avuga ati ibyo byo kuvuga ngo ntibangana barangana oya ntibarangana muri byose mugabo twarabitanguye byaratanguye biriho urabona ko twabivuze yuko ibwirizwa shingiro ryabyemeye kandi haraheze n'ukuri ibihe igihe kitari gito kuva mu myaka y'igihumbi na magana cyenda mirongo icyenda tubona ibihinduka turahagera aho tugira tuti byose byaratunganye ndibaza yuko icyo kibazo naho kitaratungana ni ikibazo gikwiye kuguma ku meza y'abategeka igihugu kugira ngo babone ko ari ikibazo kinda gutunganirwa kuko hari ikintu turiko turabona abantu bose bariko barabona mu gihe abakenyezi badahawe ubushobozi uburyo hariho agahombo kandi ntiyahomba abo bakenyezi gusa ahomba igihugu kuko iyo umukenyezi aronse aba haronse umuryango aba haronse igihugu
reka dusabe n'umushirantahe Jeanne n'indorerano wenyine akamo ateye kajanye n'icyo kibazo cyo gutora ku matongo
Nairiki yavuze yuko icyo kubwa mbere ari kubahiriza amategeko jene yabwiye yuko kubahiriza ibwiriza shingiro iri hejuru yo kubahiriza amategeko kuko amategeko yose ateza kubahiriza ibwiriza shingiro kandi iyo bwiriza shingiro ikivuga ivuga yuko abanyagihugu bose barangana imbere y'amategeko kandi abagakingwa kumwe
akajambo kanyuma Eric Sigimana
akajambo kanyuma no gatera abo batarahinduka bashaka ko isanjuma iza yihuta yije yihuta yica byinshi ntibagende bukebuke nta mutsi w'ishibere kandi nibaza ko mu bibazo bihanze Uburundi icyo kibazo ntabwo kiri imbere cyane mu bibazo bihanze Uburundi hari ibibazo byinshi bihanze Uburundi uno munsi bitwugarije mukwiyumvira ko mukadutegura ikiganiro akaba ari byo tujamo ariko uno munsi ikibazo kijyanye no gutorana amatongo si ikibazo gihanze abarundi hanyuma abo nabo bataratahura biyumvira nkabo banigira mu meshi abana babo nobahanura ko bobireka kubera ko baba bazi ko abantu by'ukuri abo nimba baravutse bavutse bangana kandi bavutse bakwiye
urakoze Eric Nsengimana ndagushimiye cyane rwose madame Marie Louise Baricako ndagushimiye nawe mushyirantahe Jeanne n'indorera ku kanya mwatoye kuri iki kibazo nkoramutima ikibazo cyo gutorana ku fasoni ekano kubigeme mwakoze cyane rwose
ndagushimiye Frederic Nkundikije ku kiganiro wateguye nshimiye kandi n'abatumire mwari kumwe uyu munsi mbabwira nti barisanga ku ijwi rya Amerika namwe abatwumvise uyu munsi aho muri hose abatwumviye kuri radio zisanzwe, abatwumviye kuri internete, namwe mwatwumviye kuri telefone zanyu zigendanwa, nongeye kugira nti ikaze igihe cyose kuri radio Ijwi rya Amerika kandi murakarama.